Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza iganiro ryaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiyoneza nshuti mwese namwe bakunzi bi Radio Ijwi y'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Igenekezo rya 11 ry'uku kwezi kwa gatatu, amashyirahamwe 18 adahanira inyungu za politiki, societe civile yarandikiye Kate, perezida wa komisiyo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, Musa Faki Mahamata, amusaba gufata mu minwe mu buryo bwihutirwa ikibazo cyo kubandanya ibiganiro bihuza Abarundi bisa n'ibyahagaze. Muri iryo Kate, ayo mashyirahamwe aratera akamu gasaba ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gutunganya ibiganiro bihuza Abarundi kugira ngo kwihebura ntigutume duka indyane n'ingwano Abarundi batifuza. Mbega ibintu ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bizoshobora gufasha Abarundi mu gihe abategetsi bo mu karere bazi ibibazo by'u Burundi bananiwe kumvikanisha mu kiringo kirenga imyaka ine bamaze bagerageza. N'ibihe ibintu Abarundi bakwiye gukora kugira ngo bave mu ndyane n'amatati bya politiki bidahera? N'ibihe kuri ibibazo byose rero uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye Armel Niyongere ari mu bakuru b'amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki bategeye kumukuryo Kete yandikiwe perezida wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika. Miriwe neza Armel Niyongere.
Amahoro neza Frederic.
Murakomeye.
Na mahoro.
Igome twatumiye kandi na Patri Desire Yamuremye, umuyobozi nshingwa bikorwa ibiro by'ishyirahamwe Centre Sociaux Loyola mu gihugu cya Togo. Telefone zo muri Togo gushika ubu ziriko ziratugora, ariko mu kanya twavuganye nibaza ko tumubona mu kanya. Ariko reka dutangure kuri wewe Armel Niyongere, kuri iryo Kete mwanditse mubamaze kuronka inyishu?
Oya, Kete twarwikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika ryarashitse, ariko nturaronka inyishu. Mugo turibaza yuko tuzoronka inyishu kuko turiko tunarondera n'ingene yo kwakira abo tuzorungika kugira bashobore kubona na basigure aho duhagaze. Ni Kete twanditse n'ibyo dusaba.
Ikintu mwiteze kizoba muri iryo Kete ni ikihe? Inyishu mwibaza ko azobahaniye?
Twege twaranditse amakenga dufise ku nyifato y'ingene ibiganiro vyadindiye. Turavuga yuko abantu birirwa baricwa, abantu birirwa baranyuruzwa, abandi bakirirwa barabura irengero ryabo. Ibyo rero tukavuga duti mu gihe amakungu atohaguruka kugira ashobore guhagarika ibyo bintu mu kugira gushyiraho ibiganiro, mu guhamagara leta ngo iganire n'abatavuga rumwe nayo kugira haboneko umutekano mu gihugu, yuko ubwo bwicanyi buzokongerekana kandi Abarundi bazoguma ariko baricwa, atana kimwe kizova mu matora ariko aratunganywa, kuko ari amatora yerekana neza yuko atahuza atazobahurikiyemo bose. Ivyo tukavyisunga turavye inyifato y'akarere, tukavuga duti abari mu bihugu abatwara ibihugu by'akarere ntibigeze berekana ugushaka bafise mu gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi. Icyo bituma dusaba yuko umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika yokorana na ONU hama bagatora inyishu ikibazo cy'u Burundi kuvyerekeye ibiganiro.
Albenda, hariho Abarundi benshi bincabwinyi bavuga ko muri iki gihe batabona ikintu ayo mashyirahamwe azoshobora kurangura mu gihe abategetsi bo mu ntara bazi neza cyane rwose Burundi, reka n'ibibazo by'Abarundi batashoboye kugira icyo bafashije mu kiringo cy'imyaka ibiri, abo mu mabwiriza.
je ne bazaye uko abantu batokwihebura kuko uri karasaba utwebwe turiko turasaba dutakamba tubona ingene abarundi ariko barahohoterwa ingene ubwicanye buriko burongerekana ingene inyifato ya leta usanga abategetsi bakoresha imvugo irengeye yo gutukana tukabona duti mugiye twoguma turiko turabwira abo bose bafise uruhara mu guhagarika ibiriko biraba mu gutorera umuti biriko biraba twebwe twoguma tureza amaboko ngo twihe inyishu ngo tuvuge duti ibindi ushake tureke nta nyishu zizazoroma rero twe twebwe ibyo tutegereza gukora ari ukubandanya dusemerera tubwira umutegetsi wese ko yokora ibyo ategerezwa gukora mu mabanga asanzwe ajejwe kuko ibyo nihaba gusasika inganda nihaba kwerekana yuko amakumbato aciye akoze tuba dufise ibyo tuzokwereka amakumbu tuvuge duti twari twarababariye none ntihagire n'umwe avuga ko atabyo yamenye mwari mwaratabajwe mwashatse gutabara aricyo gutuma tubaza yuko ibyo turiko turavuga bishobora gutuma abo bategetsi bose bibaza yuko atacyo bokora cyangwa barindiriye ko bajya bakora turerekana neza yuko nyuma y'imyaka ine atakiyo na kimwe cyakozwe n'akarere aricyo gituma umukuru wa komisiyo umwe bwa Afurika yogerageza kugira icyo akoze akoranye n'ishyirahamwe mpuzamakunguni kugira ibiganiro bisubire kuko bateze bazosanga abarundi batavuga rumwe abarundi bashavuye n'ibi bintu biriko biraba bafashe iyindi nzira aricyo gituma dushaka kwanga yuko hari abantu bafata inzira y'ibirwanisho kandi hariho amakungu yari hayimirije kuva kera yuko hoja mu biganiro hoja abarundi hoja mu biganiro
hari kandi amele n'abarundi bavuga ko impera n'imperuka ibibazo by'abarundi indyane za politike zizorangizwa n'abarundi ubwabo atari abanyamahanga bavugwa canke ibihugu byo mu mahanga canke ayandi mashirahamwe
ibyo ababivugani baza ko bavuga bari kumwe na leta kuko igihe abarundi basaba yuko bahuzwa n'amakungu n'akarere nikwerekana yuko mu Burundi batashobora guheza ikibazo cy'iwabo mu gihe abarundi birirwa barahunga mu gihe abarundi birirwa baricwa mu gihe amatohoza ya sinari mpuzamakungu mpanabyaha yuguruwe kuri leta iri ubu sinibaza yuko iyo leta ishobora gutorera umuti w'amatate ari mu Burundi rero ayizuzo dusaba yuko amakungu yotabara akaja hagati yabo bariko baratata
reka tubumvishe icyivuzo cyashyikirijwe n'umutumire wacu Professor Paul Nkunzimana avuga cyane cyane ku kibazo cy'amoko mu Burundi eka n'icyo kibazo cy'Arusha avuga ko kenshi na kenshi abanyapolitiki bashaka kugabura ubutegetsi kandi bisunze ibintu by'amoko avuga ko mu bisanzwe bidakwiye kubaho
igiteye izindi ngorane na cyane cyane ni uko ibyo abakoloni bazanye ari byo dukoresha muri iki gihe nibyo bategetsi bakoresha muri iki gihe kandi nibyo n'abashaka ubutegetsi nabo nyine bakoresha urumva bo nacyo mfatira kuzekereza cyane cyane amasezerano y'Arusha guzeke Burundi bavuga yuko abahutu bafata igice 30% by'ubutegetsi hanyuma abatutsi bagafata igice 40% urumva icyo ni cya kibazo nyine urumva ikibazo rero uko cyatanguye mu kinjana cya 19 niko n'uki kibandanya amasezerano y'Arusha mu Burundi abandanya ikibazo cyo kuvangura amoko twebwe nkurikije nkuko nabivuze ubushakashatsi nakoresheje n'uburyo nakoresheje amasezerano y'Arusha 20% 30% ni cya kibazo cyo kuvangura amoko iyo nta muntu n'umwe yovuga ko atari kuvangura amoko ni ukuvuga yuko ikintu kigenza ikintu ukurikije ayo masezerano y'Arusha kandi yashyizeho ku mukono hariho n'abaserukira ibihugu rutura hariho n'abaserukira vya nzego Banki Mondiale niho yari ari abaserukira ari na cyane cyane hariho umukuru w'ubucamerika wa Bill Clinton yashyizeho mu mwaka w'2000 niho yari ari urumva rero n'ishyirahamwe ryanye imari y'Uburaya niho bari urumva rero ibyo by'amoko rero birabandaya muri iki gihe n'amasezerano y'Arusha ku byaki Burundi n'amasezerano y'ukuvangura amoko niko kuri nabivuze ni ukugabura ubutegetsi bakoresheje ayo moko yashyizeho n'abanyamahanga
Almeda niongere muvugi hiki kuvyashikirijwe na Professor Paul Mazima.
Muvyashikirijwe na Professor Paul Mazimana muvyukuri urabye iby'amasezerano ya Karabugazi ya Arusha ko byashyizwe imbere by'amoko nuko hari amatati y'amoko icyo gihe rero tukavuga duti abo bashaka gukura amasezerano ya Arusha nabashaka kudusubiza muri cya kibazo cy'amoko ubu kitariko kirahera mu Burundi kuko urabye kuva mu kwa kane mu mwaka w'2015 igihe hatanguye kwiyamiza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kidahuye n'amategeko ubejarekanye neza yuko atavangurwa ry'amoko ryariho naho kuko hari abari mu mugambi ku butegetsi hari abari mu bwoko bw'umukuru w'igihugu bose bahungiye rimwe baba batari bwoko bw'umukuru w'igihugu ariko warabona neza yuko leta y'u Burundi bashatse yuko ikibazo cyo ikibazo cy'amoko mu gutuka bamwe bamwe ati ndukurikira za mujeri yagatuka abantu kugira aberekane neza yuko hariyo ubwoko gukwirukana ariko bituma rero tubaza yuko twa tuvuga duti tugaruke ku masezerano ya Arusha kuko aya masezerano ya Arusha yaratoreye umuti w'amatati yari mu Burundi yarajanye n'amoko
araheze rero ikiringo kirenga indwi zibiri mwanditse cyo kete muri iki gihe mutaranwe inyishu mugiye mutoronka inyishu ikindi kintu mwoca mukorana iki
twebwe nitwigera tu tuvuze ibyo tumaze gukora ari byinshi umuntu ataba acaronka inyishu ubwo nyene mugabo kenshi bigakurikizwa murazi neza yuko twavuze duti abo basoda b'abarundi bari muri Somalia abo basoda bagenda gutabara iwabo hariko haraka umuriro iwabo bariko baricwa aho basoda tugasaba yuko bataha ibyo twarabyandikiye ababijejwe nta nyinshi twaronse ubwo murabona ko inyuma y'iminsi itari mike bafashe yuko habasoda igitigiri 5000 urumva inyishu simakaba tuvuga duti twandikiye umutegetsi kanaka turahindura zisubize ikete mugabo dusaba yuko byomufasha gukora ibyo ajejwe gukora twebwe turakebura kugira ejo ntihagire uzovuga yuko atavyo yamenye atavyo yaraje nkajya maraporo dukora yabirigwa baricwa yabirigwa baranyuruzwa yabirigwa barafatwa ku nguvu bijya nta turabitanga mugabo dusanga tuvavuga bati turabishuye ku byo mwanditse ntihagira ucashira imigwi yarate akazi na muntu y'amatohoza kuko twibwira icyo tuba dushaka yuko umutegetsi wese akuri cya jejwe dushaka yuko turishura makete amakete yo ritubiba umugabo yishu akagira icyo bikoresheje biradufasha cyane
ndabona tubandanya kugira kibazo cyo kwinjira eka ku telefone ko zinjira mu gihugu cya Togo nibaza ko hari ingorane dufite amatelefone abiri ariko ntari muri kurakora turasha kumuvugisha ariko kuri WhatsApp gusa reka turaza kubandanya turondera Patrick Desire Yamuremye ariko mu kurindira reka duhe ijambo umunywanyi Samuela mwiriwe neza Samuela muratwumva
Samuela
mwiriwe neza muri higa Samuela ya kandi kazina ninde
Kwizerimana
murafite ikibazo murafite icyumviro turakugumiza ku murongo duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turasaba uri kurahingura ibyuma hano abanza kugumiza ku murongo kugira ngo umve inyishu baguhaye duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
murakoze
gushima
eh zambere bwo
ndabahaye imirimo naho mwebwe ndabyimara mu kintu cyari mu gatondo
yego
bazani mbega ugambire cyo mwandika kugu sinega abaza kabaje ko nabonye menga n'ibindi n'ibindi n'imba cyari mu ndiye bari faye mu bishenkari ya sika y'ubuteruko bitwarira leta yaho mu shikiranganje kimwe na gatindi gihugu babafutse umashyira makuru akorera ngaha mu Burundi aho maze yuko nyinshi bazobaha icyo bazira kubura mu bimera so batobyemere uko bato ingingo ya kimera batobyemere kandi yatubaye icyo cyato cya mbere kare cya kabiri nka cyamvuga ni mbega amwamwe muri bo barimo barakora barafutswe mu Burundi batutanga hanze yuko barafutswe hakabera abantu bakoresha ari batanga akazi n'abantu bakoresha mu ntara mu makomine no mu bihugu bitandukanye mbega abantu bavuze ku Afurika ubabandanya babandanya bakiruka ko nyina rero nk'abakozi babandanya bahembwa kuko bari bahembwa cyane nacyo mbaga nuko abadayo bari bafise bati abantu babafasha batandukanye n'ibihugu bitandukanye kumbure boro andanya hasi batashandi bahagaha batari ngaha mu gihugu cyane amashyirahamwe yabo acomewe n'amateka y'u Burundi nuko nkumbure abo baba bafashanye bamaze kumva ko bamwe amashyirahamwe amwe amwe muri yo yasutswe ngaha mu Burundi ko baba bakiri bahagarika kandi icyo cyari bate ambineyo yano nkavuganye bwa mbere ko ndabateye indege niko bimeze n'abantu vrema benshi muri babona ko batanga batiziganye kugira ngo barangire ineza y'umunyagihugu mfite yo mu Burundi n'abandi naho rimwe rimwe udasanga abantu bane bota na leta kubera nk'akazi kacu bitandukanye ariko barashikiriza ariko ntibacike intege
reka
bunyishuriho ugabishoboka mu bo bakirakurikiranwa n'ubutungane ko bagerageza bagatahwe bakatahuka mu gihugu kugira ngo bandane batoye igihugu bari mu gihugu
reka guma ku murongo guhinyishu umwumva murakoze Samuela mushya na Yarmela niyonge mukane gatoye cyane rwose ibibazo bibajijwe na Samuela
yego nashaka gushimira Samueli ubwa mbere nk'uko abivuze itwariye leta y'u Burundi ku ngingo y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yahagaritse amashyirahamwe tukitwarirya sentare kuko twabonye yuko iyo ngingo iteye kubiri n'amasezerano ashyiraho akarere k'ubuseruko ingingo rero izofatwa n'irya sentare tuzoyemera kuko nitwe twitwaye kandi umuntu iyo yitwaye kenshi aba yemera ubutungane ariko mu gihe tuzogaya ingingo yose ntari izoba yashikirije turafise ubundi burenganzira bwo kwitura igisata kikurira kugira tuyamirize ingingo zafashe iyo sentare mugabo ingingo ya sentare twe turayemera kandi turayishyigikiye hama ibyerekeye abakozi bakorera amashyirahamwe y'iwacu bari mu ntara n'amakomine bitandukanye yuko baguma bahembwa ibyo nibaza yuko nabivugira ku radio kuko abo bantu turafitaniye amasezerano turafitaniye kontra bijya bita kontra y'akazi nabivugira ku radio ariko ibyadushikiye tubaza yuko bitaguye kuri twebwe kandi ukuntu uko tubananya tubahemba ibyo n'ibintu biri hagati y'umukozi n'abakoresha ibyo rero
turabimenye ikibazo cyo gutahuka
ikibazo cyo gutahuka nacyo nibyo kuko ibyo turiko turasaba byose dusaba yuko ibiganiro yuko abahunze botahuka twifuza gutahuka mugabo hari ibyo tubanza kwemererwa gushyira imbere ku byerekeye umutekano ku byerekeye ibintu byose byo kwerekana yuko umutekano w'abahunze wubahirije kuko murazi yuko ari abahunze batagafatwa ubu rero tuma tuvuga duti gutahuka turabishaka mugabo hari ibyo tutegerezwa gushyira imbere kugira twerekane yuko dushobora gutahuka
muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika Emile mwiriwe neza
mwiriwe cyane
amahoro muri ga Emile
mba muri Australia hano muri Brisbane niho mba
yego Australia murafise akandi kazi ninde
akandi kazina ni Simbarakiye
duga ku ijambo kibazo cyumvira
murakoze cyane kumpa akakanya ngo mbaze akakabazo uyu mushinga ntaye Armel niyonge
yego
jewe ariko muanze muntahure kuko jewe ubundi iyo ndiko ndavuga ikintu iyo ndiko ndatanga icyumviro cyangwa iyo ndiko ndabaza harahe gihe usanga nkumba jije umenga fashe nkuko no bampengamye ariko rimwe na rimwe umuntu ni byiza ku muntu avugisha ukuri uko ibintu biri cyangwa uko abibona nubwo yo bakabishigikira rero kenshi na kenshi iyo muri ko muravuga ingorane zoba ziri mu Burundi cyangwa ziri mu Burundi mugomba kugigereranya nizo nizo mukahise zo mu 93 hanyuma n'ibiganiro byo babiriko biraba ubu mugagomba kubigereranya n'ibiganiro byo mu 93 by'ingorane zo mu 93 jewe rero nkatanibaza yuko ariho bigorera kuko ibyo biganiro ingorane zidasa n'ibiganiro ari nacyo gituma bitakwiye gusa cyangwa bitakwiye gukorwa kumwe igituma nuko ingorane zo mu 93 zavutse kuko hari umuntu yitorewe n'abenegihugu hanyuma abanyepolitike b'icyo gihe bamaze kubona uwo muntu agandaguwe bobo batunga agatoki ku banyagihugu bakaba nk'abasomoza bati murabonye wa muntu mwitorera baramwishe abo bantu rero abanyagihugu nibo baca bava hasi kwigwanira urugamba rwabo go guharanira agateka kabo ko kwitorera umukuru w'igihugu noneho rero ibyubu nabyo iyo muri ko muravuga muti amasezerano ya harusha amasezerano ya harusha samasezerano y'abanyagihugu b'abarundi oya yurabye abanyagihugu bari ko baragwana intambara ico gihe guhera mu 93 kugera ayo masezerano ya harusha baye ntibari nyuma y'abagiranye amasezerano abanyagihugu bari nyuma y'abagwanyi no kuvuga rero ariyo ngorane ihari nibaza ko ariyo ngorane ihari ubu kuko abanyepolitike bubu bavuga bati yamara amasezerano yiharusha abanyagihugu nabo bati mwayagiranye nande twebwe muyagira twari kumwe urumva rero biratandu bikaba bica bitandukana no byo mu 93 aho abanyepolitike bavuga bati mwabanyagihugu mwabonye ko babiciye umuntu wanyu nabo bakaca bava hasi kuko bari batoye biratandukana rero nuko ubu abanyepolitike bubu bereka abanyagihugu bati mwabonye kwijya leta yabatwaye ubutegetsi bwanyu nabo bati ubutegetsi bwanyu
reka kwishyura ku niwa udafite ikindi kibazo
Samuel ikintu cya mbere jewe nibaza yuko coba kitera ingorane coba kiri muri bimwe bituma ibiganiro bitamera neza kandi murabona
ko Emile Simbaraki
bibuminga ngishemera cyane gose
Simbaraki Emile murafite ikindi kibazo murafite ikindi kibazo cyangwa abishureye kuri iki kibazo
ndafite ikindi kibazo
nyarutse mu kanya gatoya
okay ikindi kibazo umushinga nahe nagomba ko yumfasha ntabwo abona ko ingorane ziri uwo munsi mu Burundi ni ziri mu gihugu kibanye cyacu tukunda cy'u Rwanda ko zisa biraboneka ku ruhande rw'iwanjye ndiko ndaraba ni by'ukuri biraboneka ko u Rwanda n'u Burundi bifise aho bitandukaniye leta y'u Rwanda by'ukuri irita iterambere cyane gusumba mu Burundi kandi igihe imperuka yo mu mirongo muri 2012 no mu Rwanda narahaciye ngenda muri Kenya narabonye ko u Rwanda rutangana service gusumba mu Burundi mugabo mu Burundi naho icyo basumbya u Rwanda urabona ko leta yaho yitaho ibintu byo kunganisha ubwoko no kunywanisha ubwoko no kuvuga ibi ama ofisi yose ugiyemo mu Burundi ubwoko bwari bwo bwose bwisangamwo
ikibazo
none rero ikibazo hakata haba rero nibyo abarundi n'abanyarwanda bahuriye ko nayo mareta ahuriye ko nubwo jewe noba ntabizi neza mugabo kuko ntariyo iyo twumvirije amakuru avugwa mu Rwanda nayo mu Burundi birasa nk'akaruru no guha akaruno tanga ndiko ndiruka nyaruka ndavuga yuko nko kubiringo kubiringo baravuga bati Petro Nkurunziza yagiye kwitoza banze kwirukana abanyepolitike mu Rwanda naho hakavugwa bati Mutama Kagame nawe kugira kinde nuko yabanze kupfunga Diane Rwigara
reka guhe inyishu ku kibazo cya mbere ndabona ikibazo cya kabiri gisane icyumviro mufite mwebwe
ko mubona ibyo mu Rwanda no mu Burundi bisa mugabo mu Rwanda akaba atagihugu na kimwe gisaba ibiganiro byo mu Rwanda akaba atashyira hamwe na rimwe ryabashyira hamwe mpuzamakungu oni yigera risaba ko mu Rwanda hoba ibiganiro ekana oyuwa yigera risaba ibiganiro intambara mu Burundi zivugwa yuko zishushe mu Rwanda naho ziravugwa ko zishushe ibiroberi hose biriyo nimwumva ko ariyo ntambamye ituma Uburundi
reka kwishure mu rushinga ntahe Emile Simbaraki reka kwishure
bikunda Uburundi ariho bace bakura bati natwe nivugenda bukebuke ntacyo twihuta
reka kwishure Emile reka kwishure yego urakoze reka Almere niyongere kuri ivyo bibazo bibiri nduga kwijambo mukanya gato
reka mere kibazo cha kabiri kuko icambere ntacyo numvise neza zeza cyitse
ndagusigurira mukanya
yego ikibazo cha kabiri ni wagiye ko ari icyumviro yatanze kuko nitwa ariko turavuga ibyo mu Rwanda twa tuvuga ibyo mu Burundi niba mu Rwanda bakeneye ibiganiro se twa bisaba twa turamashira hamwe y'abarundi turamashira hamwe yo mu Rwanda cyanke nta turabonye Rwanda ubira dusabe ibiganiro cyane tubone yuko politike yawe ikeneye ko abantu bavuganira kiraza ko yatari cyumviro ciwe nogerageza kumva icyo yavuze ku cyambere
avuga cyane cyane ko hariho basaba ibiganiro muri iki gihe kandi ibintu byatumye haba ibiganiro muri 93 bitandukanye n'ubu akabavuga ko muri 93 abanyagihugu bonyine ari bo bisabiye ko umukuru w'igihugu bari bitoreye agandaguwe akaba ari bo basabye rero ko eka ibintu bihinduka akabavuga ko ayo masezerano yarusha bavuga atari amasezerano y'abanyagihugu tugakwijamo mu kanya gato
ego amasezerano yarusha n'amasezerano yo y'igihugu kuko twe tuvuga duti mu gihe bariko bahanyanga amasezerano yarusha baba bariko barahunyanga ibyo abarundi bumvikanye bishobora kutugarukana mu njyane z'amoko arivyo byateye uyu muti n'amasezerano yarusha ariko bituma dusaba duti yaba umukuru w'igihugu yategeza kwisunga amasezerano yarusha kuko baravuga yuko adashobora gutwara ibiringo bibiri cyo tuma rero ibiganiro bisubira gutangura kuko ababisaba bari hanze bamwe bakurikirwa n'ubutegetsi bw'ubujumbura aricyo gituma bisaba yuko haza umuhuza haza umuhaza hagati yayo matati akisunga
ariko abahuza Almele niyongere abahuza bamaze guhuza abarundi ni benshi cyane rwose kandi benshi gushika ubu barananiwe ubwo ikibazo ni kiri hagati y'abarundi n'ibyo basaba
kiri hagati y'abarundi n'ibyo basaba mugabo mu gihe abarundi bonyene byabananiye kumvikana mu gihe bamwe bavuga bati nitwicarana na naka nitwicarana naba nitwicarana bariya kandi hari amatati muri icyo gihe haca haza ubujya hagati y'abo bantu batata kugira bashobore gutorera umuti ingorane bafite
abinuba ibyo biganiro ahamere bavuga ko kenshi na kenshi usanga ari byo bita ngo amagaburanyama baja mu biganiro nk'ibyo bavuga ko byabaye arusha bagaca bahana ibiti hagati yabo icyo sikibazo gishobora kuba nu
birashobora kuba mugabo muri icyo gihe urabye ibyo umwe benshi basaba yuko amasezerano yarusha kubahiriza kuko ingorane ziri muri iki gihugu ni kubera ihonyangwa y'amasezerano yarusha aricyo gituma rero mu gihe abo bose botaha abo bose abanyepolitike botaha abari bashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politike batashe abo bose birerekana yuko hashobora kuba igihugu kimeze neza bagatunganya amatora bose abashaka kwiyamamaza abwira abatogo bakajya kwiyamamaza ariko ubuunye utavuga rumwe na leta ndabagumye mu gihugu batahunze birirwa baratotezwa abo muri umugambwe wa gatogwaza ikwerekana yuko akeneye ibiganiro kugira bavugane neza ingene abarundi bobaho mu mutekano
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas Mwiyoneza
mwiriwe
mwiye gatoma
ndi Bujumbura
Ibujumbura kandi kazina ninde
ndayishimiye
duga ku ijambo ikibazo cy'imbyo
ego ubwa mbere bwo nagomba nkeze abantu bagize aya mashirahamwe kuko iki ni gikogwa bakoze novuga ko ni Imana izobashimira kuko hajya amasezerano y'ubumwe no bigereranya no gukundana n'Imana idutegeka gukundana y'abantu badufite ico badahuriye ko bakavuga ati tugira tugira amasezerano y'ukuntu twobana ingene twokutunganya iby'igihugu nibaza ko ari umuntu akwiye kubyitirira ubwoko cyangwa ibintu biriya aranga simbiza ko nka negura uwahegeye kuvuga ngo urugamba rwari rw'abanyagihugu ngo none ibigana n'ibyari by'abanyagihugu none urugamba rwabaye rw'abanyagihugu ibiganiro byari guca hagati y'abahande byategezwa kuba hagati y'abagwana bafite indyane icyo novuga ko yihenze nubwo numushyira mu ncabwenge novuga ko yihenze gato ama nkavuga ni kubona hari umuntu ashobora guha agaciro cyane abantu bapfuye 93 byabaye mu minsi mike ibaho ego hapfuye abantu benshi ariko twabigereranya n'ibyakurikiye tugombe duhere ku byakurikiye kuva muri 2015 wohura abantu bamaze gupfa bariko barababa aba bapfuye 93 none abo aratari abantu nabahe batokurikiranwa kino kuvuga ni icyiza nuko abarundi dukwiye kugenda dukunda igihugu gusumba ubutunzi ingahabo n'ibindi kuko maze gukunda igihugu uragikunda ukagikorera ukacyigura mbere no kucyigura ukacyigura akare k'intangarugero n'abasirikare aragenda ku rugamba akagwana n'umwasi n'ugupfa gapfirayo ugahura n'amahera ariko arakora n'amahera weba kubwira ati yakorere utokwemera kuyakorera ibyo yuko habupfa ugabakitanga ejo nuvuga nti amashyirahamwe yarakoze ikintu cyiza nkasaba abumwe bwa Afurika ko bwo bishyira mu ngiro kuko turazi ibintu biri ko biraba muri kino gihugu dufatiye nko kuva bashikira ubutegetsi uwo harura nk'aba FNL bapfuye kuva muri 2005 gushika uno munsi nino saa bagifatwa bicwa abandi bapfungwa batotezwa sinibaza ko hari umuntu wofatira ku byamoko kuko ubutware bwari ku bahutu mugabo bahutu bariko barapfa no munsi bariko barengera abapfuye mu gihe cy'intambara ngaca njana nshaka kuvuga nti nosaba nka leta y'Uburundi nejo bundi kwemera kuganira n'ibyo byiza ko nibyo bifite akamaro kuko ndavye nk'abantu uno munsi bariko barapfungwa uno munsi nubwo kesi bitavugwa mugamo baramwicisha ngaho ku maradio yanyu nibwo atagishobora kuvugira mu butaka bw'u Burundi neza murabivuga neza kuko ari abantu bafata umunsi bazira ngo nabayoboke bagwasa bagafungwa bagatotezwa ibyo bintu novuga ko aribyo byari kwe kuza mu biganiro kugira bubatse
Thomas Ndayishimiye mukanya Ahmed aragira
n'uwahunze bahamagara agashobora gutaha ukavuga ati ndabona mu gihugu hari amahoro
mukanya Ahmera yicavuze ku cimbira mushikirije reka duhubanze duhe injambo kandi Vianne mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muri hega Vianne
ndi
mu Kirundo kandi kazina
nitwa Vianne
niyonkuru ikibazo icyumviro turiko tuvuga cyane ku ikete amashirahamwe 18 daranira nyungu za politiki yandikiye president wa commission y'umwe bwa Afrika amusaba ko ika yofata ishyamwe oyo bajye ufata mu minwe kibazo cy'ibiganiro hagati y'abarundi rwa ku ijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato
yego nagomba gutanga icyumviro
yego
je nk'umuntu akiri muto ndakurikirana ibibera mu Burundi bikantangaza ubwambere na mbere hoho abanyepolitiki bagomba kumenya ko Uburundi ari igihugu cyikukiye abo bandi bandikira ngo baze gufasha mu Burundi boterera impanuro ariko nibaza ko hari ingingo zimwe batofata hama icyo nagomba kuvuga rero abanyapolitiki bacu muri iki gihugu bagomba kuraba kazuba k'igihugu cyacu ubu no kubwira ko ugaragaje kuraba mu bantu bakiri bato na muntu umwe ariko ari kumvira politike kubera ko ibibazo bya politike biri mu gihugu abagene bose bariko biyumvira gusohoka igihugu bajya za Zambia Afurika y'Epfo mu Buganda hehe gushakira y'ubuzima na muntu umwe agikunda igihugu cyacu mbona ko rero igihugu cyacu gishobora kugira ingorane mu minsi igiye kuza kandi tubitewe n'abanyapolitike tubona uno munsi kuva ibintu bya politike bitangura kuba nabi mu Burundi bakomeje kuvuga cyane ariko imyaka yaragiye barabonye ko atacyavuyemo icyo mbona rero nuko bogaruka mu gihugu bakaza bakabana n'abandi tukabana neza tugashaka iterambere nk'ibindi bihugu byose byo mu karere yugeze Kigali ukagera muri Kenya ukagera no mu bindi bihugu wagaruka Burundi karaba ukuntu hasa usanga bimamaze ugasanga abanyapolitiki bacu birwa batembera barabona ibibera handi ariko bo ntiyumvire kubaka akaba ari ibintu by'ubwitanye gusa biba biranga igihugu ugasanga uno munsi bisha umuntu ejo bisha uwundi hamwe bagarutse no kukibazo bijyanye n'icy'ubwoko nibaza ko ubwoko mu Burundi burahari kandi buravugwa ariko ntago biteje ikibazo nk'uko byahoze mu minsi yaheze urabuze umuntu ngo n'umutotsi umuntu n'umuhutu mukabana bisanzwe atashyiraga bakinyeje nk'uko byari bimeze rero icyo mbona nuko abanyapolitiki bacu biyumvire cyane iterambere sinzi niba bararabye ibyabaye umuntu uheze aho twari kwaba umupira w'u Burundi na Gabo ukuntu twari twishimye twese atari ibintu bya politike biturimo
twese akamuteye jane n'inkuru na kamu gakomeye cyane rwose yego reka duhe n'ijambo Almeda ntiyongere agire icyo avuze ku cyane cyane ibyimbo byashikirijwe na Vianney ikana wewe na Thomas mu kanya gatoye Ahmed tuga ku ijambo
ego niyaza ko nashakushimira Thomas ndayishimiye kuko we yaterereye yashikiye ikete amashirahamwe adakiranira ibyicaro za politike ku kuntu bandikiye umwe bwa Afrika gusaba yuko boraba ingene ibiganiro byosubira nibyo nibyo nacyo cyifuzo cyacu kandi tuzobandanya gushikaho tuzosaba yuko iryo kete iryo twasabye bikurikizwa kuko ahandi ho tuzosanga n'izo mwana ziri mu Burundi zitandukiye n'akarere ikose ugasanga n'ibihugu bibanye bitamubwira ingorane yavuze nabyo Vianney asabonye politike gutaha agasaba ati nibaze igihugu cyacu cyasambutse gisa naho urabye ibindi bihugu baba bagenderamo ibyo nibyo nibaza yuko atamuntu umwe yahunze atifuza gutaha kuko kubaho kubaha atari mu gihugu cy'iwanyu ntibiryoshe icyo bituma rero umuntu wese y'abanyepolitike y'abantu bose impunzi zose aho ziri ziguma zisaba yuko hoba umutekano mu gihugu kugira bashobore gutaha nibaza yuko ibyo rero y'abanyepolitike y'abandi barundi bose bahunze sinzi basaba umutekano basaba yuko ubwicanyi bwohagarara yuko ibiganiro byotera imbere hama bagaheza bakava mu buhungiro bagataha
Vianney aravuze ikibazo gihambaye kivuga ko Burundi yari igihugu cikukiye ko ayo mashyirahamwe yandi yose eka niyo migwindi iza eka itanga gusa intererano ariko atanyingo ishobora gufata ku vyerekeye Burundi aho muhavuga kwiga
yani bazo ko ari kwihenda cyane kuko kwikukira kw'igihugu biguca gutuma guca kwerekana yuko ibindi bihugu cyangwa amakungu ibindi bihugu bishobora kubica bivuze kuri ko birabera mu gihugu cikukiye iyo wikukiye ntuca uhohotera kiremwa muntu uca uhohotera abanyagihugu ntuca uhangaza abanyagihugu ngo nuko ufise igihugu wikukiye ufise igihugu cikukiye uri umukuru kana kuri umutegetsi w'umukuru w'igihugu bamenye yuko ibintu byahindutse ayo makungu ibyo nko bwa Buraya igifata mpuzamakungu ni bijya byose biraba neza yuko abategetsi baba ariko barayobora igihugu bakiyobora neza badahunga abanyagati y'akazi na muntu badatuma barenga ku masezerano asanzwe ariho muri
gucika tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Simeon mwiriwe neza
amahoro amahoro
muri hega Simeon
je ndi Bujumbura
akandi kazina ninde
ati
akandi kazina kawe ninde
je ni Ndikumana
Ndikumana murafite ikibazo murafite icyimbiro
je cyari cyimbiro
yego
ye ko ndabibona ibiganiro mu Burundi byarabaye bya mbere byabereye mu Burundi hama byitabwa n'imigambwe yemewe n'ubushikiranganje bw'intu hari hagati mu gihugu hama baragira cyo bapfunditse hama ibindi biganiro ni byabereye Arusha nabyo umuhuza yarabikurikiranye hama hama nta kintu cyavuyemo kiboneka neza mugabuje icyo nobona nuko mu Burundi urabye ahantu bugeze imyitwarire dukwiye kuguma muri ibi ibyo kwirirwa dusaba ibiganiro amafaranga yofasha ijya abanyagihugu bayakeneye bakeneye imfashanyo ibitegwa ibintu byinshi bitungwa n'ibindi byose z'imbere abenegihugu maze n'igihugu kigatera imbere aya mafaranga rero yogiye muri ibyo biganiro ayo niyo yofasha ijya abarundi ikindi nacyo ni uko burema abanyepolitike bo ngaha mu Burundi twojijuka tukamenya yuko amasaha ya kera atagiha mu rutaro tukamenya yuko ubu ijambo ritangwa n'abenegihugu hama baze twitegurire amatora y'ibihumbi 2020 hama icyo gihe abanyagihugu nibo bazoca urubanza gusa hama ndi na gatoya hama leta nayo icyo tuyisaba yokoroheza imigambwe yemewe n'amategeko bagakora bisanzuye hama abagiri abarondirwa n'ubutungane nabo ubutungane bukabakaza bakabyitaba bukababuranisha bera bakera hama bahamwa n'ibyaha bagahanwa je nuko ndabibona
yego murakoze murakoze Simeon Ndikumana Ahmed niongere ivyimbiro shikijwe na Simeon Ndikumana mukanya gato
ivyimbiro bya Simeon icyo Simeon washikirije asaba yuko abantu botahuka yuko ni byiza cyane n'ibyo tunye tuvugana imbere yuko dusaba yuko hoba umutekano bikwereka neza ko ta muntu yohunga yohunguka ama ngo wote ubuzima ama kubyerekeye abakurikirana n'ubutungane benshi naho badatinya gukurikirana n'ubutungane ahubwo batinya kwicwa kuko murabyo ukora n'abafasha bakicwa n'inzego z'umutekano urumva n'uba bandanya bicwa bahagarikwa bakicwa ibyo ni byo umuntu atinya naye yaba ari ubutungane ubutungane nkagende ngo wakurikira n'ubutungane n'ubutungane bwo mu Burundi mahona ko twagiye kwitwarira umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu twifa leta y'u Burundi ubutungane bw'akarere ni kwerekana ko dushaka ubutungane mugabo ubutungane bwigenga atari ubutungane ushobora guhohotera uwitwaye cyangwa uwitwariwe aricyo gituma rero tubaza yuko ibyo byose bigiyeho abahunze bazohunguka twese ntituryohewe kuba mu mahanga dushaka gutaha iwacu ariko umutekano wacu wubahirijwe
mu kanya gatoya Simeon ati amasaha kera nta gihoma urutaru ibintu byose bitangwa n'abanyagihugu akaba yateye akamo gasaba ko abantu bo kwitaba amatora mu 2020 mu kanya gato umunota umwe
mu by'ukuri iby'amatora n'ibyari bibi mugaho no kuraba neza abo bandi bitaba amatora ni bande abo basanzwe bari kuba ritabira murabona muheruka kuba mu mugambwe wa Rwasagatu urabona ko bace bawugara abantu babo birirwa barahohoterwa birirwa baricwa none ayo matora y'ibihumbi 2020 azogendamwo bande ko mbona abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu birirwa baricwa akangazo none abo nabo bahamagarirwa kujya mu matora ni bande cyo gituma tuvuga yuko ayo matora ateguwe nabi ngo baza guhagarikwa ubwicanyi akabanza kuba ibiganiro bihurikiyemo bose hamba bagaheza bagategura hamwe amatora kuko bari kubarahunga bari kubaricwa harimo abanyagihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza muri hega Jean Bosco
Kigali
ya kandi kazina ninde
Niyonkuru
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
kamanda soza abatumire kandi banze mpagaraye kuri niyongere ese kavuga ngo umugambo wa gato rwasa ngo warahagaritswe ntabwo uhagaritswe umugambo wa gato rwasa wewe n'amategeko kandi kiri kiza none se twebwe abarundi twe tuvuga nabi igihugu avuga ngo mu Burundi baratahuka bakicwa ariko Burundi si ibagiro ry'inka kandi si ibagiro gihe amenye yuko ntabwo bita none se mu Burundi barakwica se bakwica uburi nkwe wica ikakazi twebwe abarundi nyene nitwe twa ubundi kuvuga nabi Burundi turi mu makungu dukwiye gukorwa n'isoni tukaza kuvuga nabi Burundi ikiza ni muri nibaze tuvuge neza Burundi kuko niho nibenda y'igihugu rizozamuka abo nyene birirwa baravuga mu makungu Burundi ngo buri imwe inuze niyo babuteza ibibazo ni kuki batabona ibya kera byaragiye ubu dukwiye kuza kugaruka kuzana bishasha kubera ko iriya migambwe iri mu Burundi n'igizocyumura ibibazo biri mu Burundi. Abari bari mu Burundi nyene abanyine badacumura ibibazo, nta kuntu uzaba uri mu mahanga uze gucumura ibibazo biri mu Burundi. Cyukunda gute? Ubutu bacyakoreshwa n'abazungu kubera ko turi mu mahanga, ariko bari bari abaturage bari mu gihugu nibo badocemura ibibazo biri mu Burundi. Naho ubyo bikoza ngo agatugwasa umugambi uri wagato uremewe, nabwo bunyene ni bamanuke baje guhanganira mu gihugu, bareke guhangana bari nyuma y'igihugu, kuko ntibizigira bikunda nta muntu azo kwemera gutora umuntu ari mu mahanga. Umuntu afite ubwenegihugu bwo mu kindi gihugu, uzomutora se ni naramuka abonye rukanje ntaduce yurinda ajye hanze? Byiza rero nibataje, kandi kuko uriya muntu wanyarangije kuvuga amasaha cyane agiha mu rutaro. Icyiza rero ni ukwicara tukaganira nk'Abarundi. Nta munyamahanga azigera aza kubaka imbere yanjye mu cy'Uburundi, kandi nta munyamahanga azigera tuzanira amahoro.
Yegome Jean Bosco,
rero tumare mbasabye abanyamigambwe bafata uko bari bose na zirana n'iza senaride zose zireke kuvuga nawe Burundi. Ibyiza n'ahubwo ni bamanukane imigabo n'imigambi yabo mu Burundi, bahangane bari mu Burundi, ariko nidukomeza tuvuga nawe Burundi nta nubwo ibendera ry'igihugu rikomeza kuzamuka, ntabwo tuvuga Burundi tuzokorwa n'isoni kuko nitwe tuvuga nabi, ariko nituvuga neza Burundi buzofatwa neza mu makungu. Ubucakabiri kumva ngo bafatire ibihano, bakaguma bafatira ibihano kubera iki? Twebwe Burundi twishinga kuvuga nabi, ariko nituvuga neza ntituzovuga ko n'abazungu batera imbunga iriya mitwe bizokorwa n'isoni. Murakoze.
Murakoze Jean Bosco Niyonkuru. Almera Niyongere inyishu mu kanya gato
kwishura Jean Bosco nyaza yuko yoreka gushavura ivyumwe hari karavuga niyaba wewe waherereye atamuntu ariko aricwa ataba ariko baratotezwa. Umugambwe wa gatogwasa ni wahagaritswe, ariko barahagaritswe ibiro vy'aho bakorera, hama abanywanyi biyo birigora hohotegwa. Twe tugira usanzwe tugira amatohoza tukavuga amazina y'abapfuye. Rero wewe niyaba ari muri uwo mugambwe mugakabona ko atanu umwapfa atanu wahohotegwa, sinzi yari sinzi igihugu arimo sinzi uko akurikira amakuru mugabo yoreka kuvuga yuko atana kimwe kizoba abaruba bari hanze acu bazokora. Nibaza yuko atabazi uruhara nk'umwe afise mu by'igihugu. Ama ikindi nacyo ni kwerekana yuko abantu batoza barashyira imbere gushapura cyangwa kuvuga ati nta kiriho kiraba kandi niko biraba. Uburundi buri ahantu hose babona abanyamahanga babona ibikorera mu Burundi, hari amaraporo igwa aratangwa n'ibitata byawe n'ibyo yateye akazina muntu, hari ibivugwa ku Burundi, hari icegeranyo cy'umufasha w'umuhuza yavuze ku byerekeye ibiganiro, hari maraporo menshi yerekeye Burundi.
Ubwo
rero ntazi ngaho ngo avuge yuko atabiri kubera babibi, niyo wabona byose byera de ni byiza cyane
kuko
umwe wese yoraba mu byereke arakora. Mbwo tugasaba yuko amatora uko ari karatunganywa, ukuntu bari kwarahotera ubuzima, ukuntu bahotera ubuzima abagumye mu gihugu bari mu migango itavuga rumwe na leta, yuko abahunze atari bo boza kugira ngo
bakomeze
gucenga amatora. Bituma dusaba cyane cyane yuko kuba ibiganiro bihurikiyemo bose, hama amatora agaheza agatunganywa neza.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandi nyakumiza iradiyo hejuru y'Amerika, turi kumwe na Fulgence. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hera Fulgence?
Andi mazina yanjye nitwa Twagirayo, mperereye mu karere ka Gisagara hano mu ntara y'Amajyepfo, gahanda imbibi n'u Burundi.
Yegomeye duga ku ijambo k'ikibazo cy'imvira.
Mu by'ukuri nabyita ko ni nk'ikibazo, ariko nanone ni nk'icyiyumviro. Kuko urebye ibiganiro bikomeza bigenda hagati y'Abarundi, bakomeza bagira ibiganiro bamaze kubikora inshuro zigera kuri eshatu, nta kintu kizima kujyaho. Mugabo aho ngaho hakagombye gukora politike iriya mitwe ariya mashaka agiye atandukanye, bakaba aribo bicara bakareba mbese mu gihe tudakemuye ibibazo byacu twe nk'Abarundi, ninde ngo nduzaza kudukemura ibibazo? Nta wundi uzava hanze ngaze kubajya hagati yabumvikanisha, mu gihe ababugiye bose kubumvikanisha bya bitagize icyo bitanga. Bo rero nk'imigambwe itandukanye bicare bashyire hamwe bo barebe ese niki kiri gutuma Burundi bavugwa nabi, ese niki kiri gutuma Abarundi tudatera imbere, niki kiri gutuma Abarundi dukomeza kwitwa ngo turabicanye, bamwe ngo abashehe baragereza abandi ngo kubica. Bamara kureba ibyo ngibyo bakareba ndetse ni gute twabikosora, ubundi bamara kubona uburyo babigenza bakabona gutegura amatora.
Murakoze Fulgence. murakoze Fulgence twa Gilayezu reka duhe ijambo kandi imbere yuko Ahmed agira ico abishuye kuri ico cyumviro Abdul muri we neza
Yirwe Freddy
muri we neza muri he Abdul
ande mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba karere ka Rwamagana
yeah kandi kazina ninde
Nisabwa Abdul
Nisabwa murafite kibazo cyumviro mukane gatonda abona kanya kihuta
so kambanze ntangire shimira radio ijwi rya Amerika Ego mwanya muba mwaduhaye tugatanga ibitekerezo cyangwa se tukabaza nibyo tutiyumvisha neza.
Ego.
Ibyo turabibashimiye. So,
murakoze gushimira.
Vuga ku kibazo cy'u Burundi. Mbere na mbere mbivuge mbitsindagiye u Burundi nibutikara ngo bwitekerezeho. Icyo kintu si ubwa mbere nkivuga Fred ngira ngo n'ubushize twari mu kiganiro nk'iki ngiki ku bibazo by'u Burundi.
Ego.
Nongere nsubiremo mbishimangira ko u Burundi nibuticara ngo bwitekerezeho nta kintu buzagera ahubwo buzarangwa ni no gushyamirana gucyo gucyo nk'ibiri kuburanga so ngiye ndabona ari umwanya mwiza bwagafashe bukitekerezaho bukaganira impande zombi usibye ko bamaze kujya mu biganiro inshuro eshatu zose ntacyo bitanga so ndakeka yuko rero sinzi nimba habaho umuhunza ariko nge na n'ubu ndavuga yuko ku kibazo cy'u Burundi biroroshye cyane nge ndareba nkabura n'icyo bapfa rwose nta na kimwe ni ibintu byo sinzi uko nanabivuga gusa nkuko nabivuze niba nibicare basasa inzobe barebere hamwe ikibazo umuti w'ikibazo murakoze
murakoze Abdul reka duhe ijambo Gilbert hein? Gilbert muri neza
kubaho
muri hera Gilbert
sa
muri hehe
muri komune rutovu ntara ya Bururi
ego akandi kazana ninde
nihori imbere shirbe
nihori imbere duga ku ijambo kibazo cy'umviro
nihe cy'umviro
ego
kuzereke ibiganiro n'ubise bese bagarutse ku biganiro kuri mu Burundi simbona ibiganiro ico byo bavize gukora kuri ibiganiro byarabaye haraba impari hariya muri Tanzania hata kintu kishi bashitse ko biraboneka neza yuko abarundi benshi batekanye ucerekeye amatora nacyo nibaza yuko amatora tuba turayatunganya atafashanye tuba turasaba nibaza ko borindira bakaraba mu 2020 ngene amatora azogenda ariko tuba twizeye neza ko amatora azogenda neza murakoze
murakoze Gilbert Teka mwushena ya almeda. Basinga heba tatu. Fulgence Abdul na Gilbert. Basikili jayivzi umvelu miwazo. Teka dutangwe kuri Fulgence. Havuga ko abarundi wa kuri kucharamwi. Eka baga tora ingole nzabo. Duga kuri jambo kuri choki. Tuwazo.
Ichi umvelu. Ichi Gilbert ya vuzeko warunda kuri kucharamwi. Baga tore la nyichu miwazo wa fise. Igiza chane. Nijonu hundi miwazo viko vila sabga. Mugabo bagasaba yuko kuba badashobora gutorera ibibazo bafise bari kumwe ariko bituma hozamwo umuhuza tugasaba yuko umuhuza rero uboneka makungu ashobora kuja hagati kugira ibyo basezeranye bije mu ngiro kandi abazo kwicarana na barundi ariko hakaza umuntu abicabona nibaza yuko bavuze batanze intererano kuvyerekeye ibyo by'ibiganiro kuko numva benshi bagaruka yuko abarundi bokwicara hamwe yewe nibaza yuko twavuze bimwe dusaba ko abarundi bicara hamwe mugabo hariyo uri hagati ariwo umuhuza yoza atari umurundi kugira ashobore kuraba yuko ibyo basezeranye bishobora kujya mu ngiro
Gilbert nawe ati uko vyerekeye ibiganiro vyarabaye eka n'amatora akabateye akamu gasaba ko abandi boza ahubwo nyabuna bakitegura kugira uruhara muri ayo matora
sinzi uruhara ariko kuvyerekeye ivyo yavuze n'icyumviro ciwe ariko urazi hariyo abantu bahunze hariyo abantu bakurikira n'ubutungane kubera ibya politike kubera nyifato bagize mu gushira habona ihonyangwa y'agateka kazi na muntu gushira habona ihonyangwa y'amasezerano yarusha urumwe vyo vyose rero bigiye hamwe urumva neza yuko atamatora ahurikiyemo bose yokunda akabaye ibiganiro kugira berekane ibyo byose bitagenda neza kugira ayo matora ashobore kujyamo bose abarundi bose ntihaba amatora hariyo abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze igihe gukora umutekano muke yuko ayo matora yoba ariko ibiganiro byabaye kugira bishobore kubera ashobore kwitabirwa na bose.
Reka duhe n'ijambo kandi hundi munywa New Radio ijwi rya Amerika. Alain, mwiriwe neza?
Mwiriwe Frederic.
Mwiriwe, muri he gara?
Ni Kigali mu Rwanda.
Kandi kazina?
Ni Rubanga Ngabo.
Rubanga Ngabo, murafite icyumviro ikibazo mu kanya gato akanya kariko karihuta.
Yego, nashaka mbwire hari mu gitekerezo nagomba gutanga nk'umurundi akurikirana cyane ijoro bya politiki n'ibiganiro hari ikibazo Profesor Muzimana ariko aravuga ngo amasezerano y'arushango yari ashingiye ku bwoko yari ashingiye nibyo koko yari ashingiye ku bwoko kandi arabizi n'umutama nubaha cyane arabizi icyatumye yari ashingiye ku bwoko nicyo cyari ikibazo burya kuva 1993 kubandanya twe dufite ikibazo cy'ubwoko hari ubwoko bwari bushamiranye bubiri abahutu n'abatutsi bagirizanya ibintu abiriya bamwe ati ni mutwara mwenye n'igisirikare ni kimwe n'icyanyu gusa ibintu nk'ibi ariko nicyo ituma amasezerano y'arushariho yahagaze ku bwoko kuko nicyo cyari ikibazo kandi mwarabonye ko amasezerano y'arushariho yagikemuye neza cyane cyaba icyo gisirikare kiravangwa bwa butungane buravangwa haba ibintu byose bimbera neza iterambere riraboneka ibihugu twari dufitiye amafaranga biraturekerama amadeni twari dufite amahoro yatsimbatara ibintu bimera neza ariko amasezerano y'arusha rero niwo wabaye umuti ibyo byose nta n'uwabidiha wabaye umuti urama
ndabona hasigaye akanya ko twufata ubundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika ico cyumviro ahameragira ico kivuze ko reka duhe ijambo kandi Désiré muriwe neza
ndabumva
muri hega Désiré
cyane muyinga
akandi kazina duga ku ijambo kibazo cy'imvira mu kanya gato amasogo na 30 ku cimvira cyangwa kibazo yego
nibaza yuko nkuko anashaka niwe muganga w'uri ku butegetsi nabo nyene baba bashitse ku butegetsi ari uko abanje ku ibiganiro nyene bazi ikibazo cy'u Burundi yuko aho ibiganiro kugira abatatu ari mu Burundi ahere akaba ibiganiro kandi akubahiriza n'amasezerano y'arusha.
Murakoze Désiré ahamele niongere cyimvira cha Rubanga Ngabo nuko amasezerano y'Arusha yagize icafashije naho yari isunze ubwoko Désiré we akabagarutse ku biganiro tukivuga kuri ibyo byose kandi ku matora mu 2020 muri iki gihe ahamele niongere imigambwe itavuganwe na leta eka cyane cyane nk'urunani rwari ruzwi ko ari gore ruriko ruragira imishikano na leta y'Urundi ku ruhande rw'abatavuganwe na leta rusa n'urutifashe neza muri iki gihe umubona ingaruka indyane ziri muri urwo runani zizogira ku matora yo mu 2020 nkize mu kanya gato
nibyo uravye bose bagarutse abantu y'abadezire bagarutse kuvyo amasezerano y'Arusha bagaruka ku biganiro kugira ashobore kwitabirwa abarundi sinzi mu matora y'2020 kubyerekeye ibyo ngorane ziri mu runani sinarede nabyo byamabiriho mu banyepolitike ahantu hose hari abantu hamariyo abatumva kumwe biriko biraba mugabo ibyo nibaza yuko mu gihe ibiganiro byotangura bikaba bigatumirwamo bose yuko nayo matati yohera urumva ubunye urabona abantu ntibamenya aho tugeze iyo turiko turakora mugasanga nyike ku wundi wundi yibaza ngo
ndabona kanya katujanye Albert iki ni kibazo tuzogaruka ko cyane gose ka twamenyesha kandi ko twatumira Patri Désiré yamuremye ariko kwe igihugu ari mu mitogo yatubye ko telefone zidakora neza zanse gushika ku nota wanyuma nashaka gushimira cyane gose mushanta Albert niyongere ku kanya mato kugira ngo tuganire turashimye abanywanyi bose biradio ijwi rya Amerika baduteye akamo turashimye ingenieur twadushimye kandi na Fatukarara yegeranije ikiganiro mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika murakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda.